ya Amerika. Ya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukibyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni Orion Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Masaha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
urakoze yana mwaramutse mwese wo tuzindukanye kuri radio y'Ijwi rya Amerika mu herere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Republika iharanira demokarasi ya Kongo aho igipolisi cyatangaje ko hari umugwi w'abantu bitwaje inkoni imbugita wateye mu isoko rikuru ku murwa mukuru w'igihugu I Kinshasa wica abantu babiri wongera ukomeretsa n'abapolisi batandatu Piero Mwanaputu umuvugizi w'igipolisi yatangaje ko abarwanyi bataramenyekana kandi ko mubahitanywe nubwo bwicanyi harimo umukuru w'iryo soko rikuru ry'I Kinshasa hamwe n'umupolisi umwe amaduka n'izindi nyubako ziri ku isoko nkuru y'I Kinshasa byahavuye vyugara inyuma yaho abapolisi n'abasirikare bakwiragijwe muri ico kibanza ku mvo z'umutekano Mwanaputu amenyesha ko umutekano wagarutse kandi ko umwe muri abo barwanyi yafashwe yamara gushika ubu umuntamurwi numwe uri yitirira ico gitero muri Sudani y'umanuko abacamanza batangaje ko bagiye kubandanya yegereyegere naho ngo bagenzi babo bashika kuri 14 baheruka gukomborwa amabanga yabo abacamanza bari muri yegereyegere kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu basaba President Salva Kiir kubongera umushahara guhindura bimwe mu bijyanye n'ibyo bakenera mu mirimo yabo no guhagarika umucamanza mukuru abacamanza bavuga ko badatahura ingingo ya President Kiir kandi ko biteze ko ayihindura mu kiganiro yahabamenyesha makuru Bold Lul Wang umukuru w'inama nkuru y'abacamanza yavuze ko bakoze inama yihutirwa kuri uyu wa gatanu ijuba ku murwa mukuru wa Sudani y'umanuko no mu bindi bisagara mu ntumbero yo kuvugana kubijyanye n'abacamanza baheruka gukurwa Wang yavuze ko abacamanza bashigikiye bagenzi babo bakombowe kandi ko basaba President Kiir kubasubiza amabanga yabo avuga kandi ko bagiye kubandanya yegeregere gushika baronkejwe ibyo basaba byose mu gihugu cy'Ubwongereza mu buseruko bw'igisagara cha Londres igipolisi cyatangaje ko cyafasha abasore babiri bagirizwa ko bakoze ibitero bitari bike bakoresheje ubumara bwa acide bukomeretsa abantu benshi mu maso igipolisi kimenyesha ko umwe mu bashikiwe n'ubwo bumara yakomeretse cyane abasore bafashwe bafise imyaka 15 na 16 bikekwa kandi ko bivye bakongera bagatera abantu ibikomere bikomeye ku mubiri nkuko igipolisi kibivuga umukuru w'igipolisi muri ako karere yatangaje ko ibitero mwe n'ivyo bimaze imisi vyibonekeza kandi ko bafise amakenga ku buryo bigenda vyongerekana. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yitabiye ibirori byo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'Ubufaransa. Umunsi witiriwe Bastille uhimbaza igihe abanyagihugu bari bagumutse mu binjira mu ibohero rya Bastille mu gisagara cya I Paris. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'189 uwo munsi wahabaye uba intango ya revolution mu gihugu cy'Ubufaransa kuri wa gatanu waranzwe na defile yamaze ikiringo kirenga amasaha abiri inteko za Amerika zagize defile ziri kumwe n'inteko ibihumbi n'ibihumbi z'Ubufaransa mu kibanza citiriwe Champs-Élysées President Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko kuba President Trump n'umufasoni wiwe bari mu birori byo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille ari kimenyetso cy'ubucuti hagati y'Ubufaransa na Amerika butigeze butituka inyuma y'ivyo birori President Trump n'umutambukanyi wiwe Melania Trump bakaba bahavuye bafata indege Air Force One bagana muri leta ya New Jersey hano muri Leta Zunze za Amerika mu Turukiya abapolisi abakozi ba leta hamwe n'abigisha ba kaminuza bashika ku 7,000 bari rukanywe mu mirimo yabo kuri uyu wa gatanu inyuma y'umwaka umwe waciye habaye igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi. Itegeko ryasohowe na leta mu kinyamakuru cya leta La Gazette rivuga ko abapolisi bahagaritswe mu mabanga yabo harimo n'abategetsi bakomeye bashika ku 2,333 n'abarenga ku 300 bakorera muri kaminuza. Leta ya Turukiya yagiriza igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi umuyisilamu Fethullah Gulen amaze imyaka irenga 10 yatse ubuhungiro muri Amerika. Yamara Gulen arahakana ibyo byagirizo byose bimuriko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Turukiya bavuga ko leta irongowe na Perezida Erdogan itwaza igitugu, mu gihe Perezida Erdogan avuga ko ari uburyo bwo kurinda umutekano wa leta. Umuvugizi w'igipolisi mu gihugu cya Israel Miki Rosenfeld yatangaje ko abantu batatu bitwaje ibirwanisho n'imbugita barashe ku bapolisi kuri uyu wa gatanu mu gice cya kera cy'igisagara cya Yeruzalemu, bica abantu babiri bongera bakomeretsa n'abatari bake. Rosenfeld avuga ko abakoze icyo gitero bagerageje gusogota imbugita abantu imbere y'uko bahungira mu kibanza gihezagiye kizwi ku izina rya Noble Sanctuary ku Bayisilamu na Temple Mount ku Bayahudi. Rosenfeld yatangaje ko igipolisi cyahize abagize icyo gitero gihagarika abo bantu uko ari batatu. Igipolisi cyatangaje kandi ko ibisabisho byo kuri uyu wa gatanu ku Bayisilamu bitahavuye bibera mu kibanza cya Noble Sanctuary inyuma y'igitero muri ico kibanza. Abagize ico gitero ntibashotse bamenyekana buno nyene.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabara mkije nchuti wa kunze muteza matukui gani ovzira dijugi Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyagwanda. Nongira ndaba hikaze mukiganiro iwanyu munhara. Ikiganiro iwanyu munhara churo mumusi kile meshe rejo mri studia chumino munani kirongo inajowe diani ni nahazwe.
Na kinu baru wangu baradura vila tiweja wa nubariko barahwe la harimo na wakuze kwekwa hotu iruki yetu lageze kuruhuka. Kwetu kuye kwe bodu fashiriza hanyene.
Uyu numwe mu bageze mu zabukuru baba muri site yabateshejwe zabo yo muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura avuga ku buzima bugoye babayemo. Abenshi muri bo bemeza ko umwanya n'umwanya inzara ibahohosha kuko ngo bamara na kabiri batafunguye. Muraza kuvyumva handi hato muri kino kiganiro.
Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara narinda biceye ku masonga mukanya. Abasaza bo muri site yabateshejwe izabo muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura basaba gushigikirwa mu buryo bw'umwihariko. Ni mu gihe abatari bake muri abo basaza bavuga ko bashobora kumara iminsi ibiri ataco bashize ku munwa. Ivyinshi ku ino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo site.
Abasaza bari hagati y'imyaka 70 n'irenga bo muri site ya Kabezi muri commune Kabezi nyene basaba leta kubashigikira. Ibyo babisaba bafatiye ko ataco bagishoboye kwimarira. Inkurikizi ni kubura ibyankenerwa mu kubaho k'umuntu, ahanini ibifungurwa n'ivyambagwa. Uyu mutama Ndikumana Martino avuga ko afise hafi imyaka 80 atuyagira uko ubusaza bwa mu mugaje. Aha navuga ko inzara ishobora kuba inkwezi y'urupfu rwiwe.
Nirirwa ngaha naramugaye uwo mwaka ni 11. Ndi kimugata cyo nihereza. Ubukene nabwo bukava inyuma. Yo, ndagowe bavyeyi. Yo, nimugerageze mugarukira batama n'abatamakazi. Amavi yarafatanye. Amibikura umubiri wose. aha nsigaye numupfu ariko sindapfa yedera canje zakwise mugabe inzara iragiye kuntwara n'abana banje
abana bantu bashobora kwironderera
yo umwana mu wa kabiri uwundi ari mu wa gatatu uwumva barondera ikiga mu vyeyi
nabuzukuru
oya n'abana biwanje
wabavyaye ushaje
erega sije mbyara havyara imana
muri rusangi abanyagihugu bo muri site nka bose baje bava muri komine nyene ya Kabezi bahunze intambara yo mu 1993 abitwa ko bahunze bava kure bavuye mu makomine ahantu rubibe na Kabezi ivyo vyatumye abatari bake barashoboye gukurikirana amatongo yabo hakirikare batarayanyagwa ariko abageze mu zabukuru bavuga ko atawe bagifise kubwo ubushobozi buke bwo kuyakurikirana eka n'abayafise bavuga ko bayagurishije vyongeye n'abari kubafasha kuyakurikirana ko intambara yabahitanye aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
etira kwiye kumfasha kuko nagowe yemwe nkamererwa nabi nkatwagutwanje nkamererwa kandi nkafakarira ngaha n'umwana wanje nari mfise w'umuhungu w'imfura yitwa Sinzo Utuma uyo mwana wanje bamutsinze hariya kumutabira none kuva n'ubu ndahanyana ntahandi ndora ndwa leta nyene yizombona izomfasha mu magogo yona ngo
nkaje wengiza worana mugaye ugite nubundi reka ndakarye ndagatemba iyo takije kukarima kabakabaye
kandi abantu bakuze mu rasonza cyane
gose usigara umeze nk'umwana leta yari kuye kuturabira ikigo yoshobora kugira ngo kidufashe kuko turamerewe nabi gose ni imana gusa yo mwiju ishobora gutunga abayo
Urongoye komine ya Kabezi Ndayishimiye Renirida avuga ko iyo habonetse ifashanyo izigenewe bantaho nikora gutyo abo basaza bagashigwa muri uwo mugwi.
Iyo hagize abagira neza baza gufasha abantu bafata cyo kimwe nabandi kuko no kuyindi mitumba no kumitumba usanga ariho abantu bageze mu zabukuru bakeneye gufasha. Muri cyo gihe turonse umugira neza dufasha kubafasha turabafashiriza hamwe bose tubashize hamwe tutagira ngo ni site canke si site ko bose n'abanyakabezi. Damwe tworo nkumugira neza yitaho abasaza byo dufasha cyane
ariko rero uko gufashwa mu kivunga gutuma bamwe muri aba basaza badashikirwa uyu mutama Kamotsi Fideli avuga ko yatanguye guhunga mu mwaka w'1972 avuga ko ataco bagifashwa
nta kintu baruha ngo baradurabira ati bajya abantu bariko barahwera harimo nabakuze mbega leta ni iki Deta kuyaturaba none ubu deti taturaba no kuvuga iki kwegwaho twirukiye turageze kuruhuka twe tukuye bo dufashiriza hanyene
urongoye ikigo cishinze gukurikirana no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'impfuvyi fast power mu mfunyafunyo avuga ko abo basaza bateshejwe izabo bakwiye kwitabgaho mu buryo bw'umwihariko isirahenda siriro fresh Asanzwe yanonosoye ibijanye n'amategeko yibutsa ko nibwirizwa shingiro ritegekanya gushigikira abageze mu zabukuru muri rusangi
nibwirizwa shingiro mu ngingo yayo ya 66 iravuga yuko umurundi wese ategerezwa gushigikira no guherekeza na cyane cyane mu guha ibirezo umuvyeyi rugeze mu zabukuru igihe abikeneye mu bigo byatekejwe zabo nyene aho bari n'ukuri urumva si wabo ni mukangaratete aho rero atezo kurunda abantu babafashiriza aho nyene muri ivyo bigo naho baba bari mu makambi kugira ngo kagateka ku muntu kameho kagumeho ntihebure
tumenyeshe ko atagitigiri kanuni c'abasaza bo muri site Kabezi kizwi nabo mu ntwaro baharugwa hamwe nabandi baba muri iyo site bagera ku 454 tukibutsa kandi ko leta isanzwe ifise umugambi wo kugara amasite y'abateshejwe izabo ari mu gihugu cyose mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse tuve ngaho i Bujumbura dukubitire gato muri komune ya Matana y'intara ya Bururi ivugwamo akageso ko gushurashuza abana babigeme kabaye ndanse abagera kuri 20 baramaze gushurashuza mu kiringo c'indwi zibiri gusa umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda yarishikiyeyo aronka ivyemezo vy'iyo nkuru
Mukiringo chindwe zibiri gusa abana babigeme bagera kuri 20 bafise imyaka iri hagati ya 15 na 17 nibo bamaze kumenyekana ko bashurashujwe ku nguvu imitumba ibangamiwe kuruti yindi akaba ari bihanga Gitanga Kinyinya hamwe na Matana bamwe mu bavyeyi bo kuri iyo mitumba baganiriye n'ijwi rya Amerika baratubwira uko vyifashe
kunda vyakira urabona nkubu ntwari hakunkwari ya nkumwe zindi ntara barafata abakobwa ku nguvu nk'abajije umutekano bakabafata ariko ntagira ico babagira bakabarekora bakagenda ariko dufise ubwoba yuko no ngaha iwacu bizohavura bishika atacho bakoze kubera nabo bafashe batabahana kandi baba batwononeye abana bakamirwa nabi ndivuza yuko ubwo butungane go haba kuruta uko ahandi byifashe
jewe uko mbona byifashe nk'abahungu bashirashiriza abakobwa nko kubutungane kwabo bahana kugira ngo no hayima ntibaje banabisubira ubu ni umwitwara ariko munini dufise kuko nk'abakobwa bacu butungane budufashijwe budufashije twojyoherwa cyane kuko twosanga abana bacu bareka barese gutwara inda z'ishusho ari nayo mpamvu abantu bacagura mu gihugu gace sangariye amafaranga arateye
muri kino gihe rero bamwe muri abo bavyeyi bigatuma batorohereza abana babo ngo bidegemvye mu gutemberana hamwe n'urunganwe uyati tubitegwa nuko ico caha kiriko kiragwirirana gusumba uko vyahoze
cyo mwana wanje agiye nko nkana gatembera n'umwe afise ubwoba bwishye cyane mwana wanje twaye ndakira umuto n'utwo gwa byumva mu ndi burere tumenyere tubyumva handi aha byashitseho biyaduteye ibibazo nuko bodufasha canke bakaduha nk'inyigisho kugira tubigwanye
none mbega abajejwe intwaro muri komine Matana bavuga iki kuri ico kibazo Jean Bosco niyo ngabo n'umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Matana mu bijanye n'iterambere
ako kageso natwe ramaze iminsi tukabona amakomite y'umutekano turagerageza tugakorana karaba intumbero twofata kanababwira yuko kuko hari ibintu rimwe na rimwe usanga abantu bagira bati reka ibintu turabimwene tuvyumvikana duce tubiheza tuvyihereze ariko tukababwira yuko abo bantu ari abo gushengezwa kuko ari icaha kibi gutoki tosasigwa indava mwikomine inguvu za mbere dufise nabo banyagihugu nyene umwe wese ahaherereye afate ingingo mu kwigisha abana babo bogerageza bakagarukana yandero yo kuziko umwana amenya yuko hari amasaha yo gutahira ko agataha kare kugira ngo ico kibazo bikunde kive mu ntuzenya komine yacu
mu mashira hamwe aharanira gateka kibibondo basaba ko hoba ho uburyo bwihuta bushobora gufasha abaganga ba hano mu Burundi kumenya ko umwana w'umwigeme aba yashurashujwe aha Jacques Shimirimana arongo y'urunani Fenadebe kugwego rw'igihugu akavuga ati
biribonekeza yuko muri iyi minsi yongeso yabaye ndanse hari ibice bibangamiwe gusomba ibindi aha twovuga nk'ico gice ca Matana twovuga nk'ibice vya Ruyigi ibice vya Bubanza ibice vy'imbo cibitoki Bujumbura Meri Bujumbura Rira iyo vyukuri habonetse uwitu ubutungane bo bikorere ko cyane bimwe twamye twipfuza kuva kera byo kuzana ubuhinga bwa ADN byarashitse mu Burundi biracyakoreshwa ku bitaro bimwe gusa ibitaro Kira Hospital birazimvye amafaranga hafi amadolari 800 ni hafi miliyoni y'amafaranga y'amarundi tugasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukwiza ubwo buhinga mu bice bitandukanye igihe ubwo buhinga buzoba bugwiriye ubutungane bugafatira ku ma test ADN kugira ngo buce imanza buhashe abantu bashurashuza abantu babigeme ico kibazo turizera neza ko kizogabanuka
ibintu biruko mu gihe abakorewe ivyaha nk'ivyo batama boroherwa kunyarukira kwa muganga kugira ngo ntibasame imbanyi batifuje canke ngo bakingigwe ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka imvo nyamukuru nuko abavyeyi bagira agasoni ko kubishira habona hamwe nuko muri ubwo burere bwa komine Matana atabigo bikwiye bishobora gufasha abashikiwe nako karanda nkuko amakuru dukurayo avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
kumugwa mukuru w'intara ya Karusi naho kuri wa gatanu hazindutse umukwabo wo kwegeranya abana bo mwibarabara kugira ngo basubizwe iyo baje bava abajeje intwaro muri iyo ntara bavuga ko ari mu ntumbero yo kugwanya abana baba mu gisagara atacu bafise bakora kuko bavuga ko ari bo bavamwo inkozi z'ikibi n'abanywa ibiyayuramutwe izinshi ino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana mu ntara ya Karusi.
Inkuru dukesha Peter Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano zimenyesha ko abana 12 baba mu ibarabara aribo bashoboye gufatwa mu mukobwa wakozwe mu gatondo kuno wa gatanu mu gisagara ca Karusi. Muri abo bafashwe indwi bava muri komine ya Buhiga, bane muri komine ya Gitaramuka n'undi ava muri komine ya Bugenyuzi. Bose bari basanzwe baba mu mabarabara yo mu gisagara ca Karusi. Abandi muri abo bana bavuye bayanyaga bakinjurira mu mitumbi ya namico gisagara. Muri iyo mitumba abo bana twashoboye kubibonera bakina imikino yabo ahanini usanga igizwe no guterana ingumu n'imigere no guturana hasi. Muri abo harimo abakiri bato cyane hagati y'imyaka ya 10 na 16. Abo bana bavuga bahunze iwabo kubera imvo zitandukanye. Bamwe muri abo bana bemegwira icyo bavuze kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Habyarimana Simeo Pascal afite imyaka 12 avuga ko yaje kuba mu ibarabara afite imyaka 6.
Vyagenze gutubiruje mu ibarabara
papa ni we yagomba kuzara ntema kugira mve muhira
warushe mama wawe
yindi mukore yose bintu byana baza barankubita bavuga ati ngo nagiye kwiba yewe atece nk'inyama cyangwa umuceri yaca ambwira ati ngo wewe ntiwitekera ibijohorwa aca ngenda kuyiryamira. Rero
none hano mu ibarabara niho ubona akarusho
kano utanguye ndi umwana mutonyi mwagabuwe nakuze ndikare n'imizigo hanyuma bakampemba
ugacurara he
haca nirarira mu ikanepfo.
Habyarimana Simeo Pascal aremeza ko hari igihe bakoregwa mabi barenganijwe
bahora bandenganya ko nabitse nyine bakaca abantu bitajyanye badufatiye hariya ati watwaye umuzigo mu kigwate baciye badukubita bagomba batwice
bande
bagabo b'abapolisi.
Nduwayezu Petero afite imyaka 15 nawe nyine arafise imvo zatumye ahunga aho yavukiye.
Waje mu ibarabara kubereke
naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo intagira ibyo njye
batufise imyaka ingana
naje afite imyaka 10 ndose n'utwongera kubera ndashima Imana
none turonka bigenze gute
ndaturonka nyene ngiye nyene nko gukora ndose nk'akazi nkagakora nkora akazi nyene ko kwikorera imizigo
ariko mu barabara hirya bavuga ko muri mu nabasuma nivyo
no kuturenganya kweri none atacho badufatanye atatunga badufatanye wivyo nyene acha mucira banze acha mutwara mugasho turahanura na nyene umwe muri twebwe ntazosubira gukora amakosa.
Mande Jean Dodier afite imyaka 16 yaje mu ibarabara afite imyaka 8
tukona nakoze urabona je papa na mama barapfuye mugaci ntambara bamaze gupfa nchanza gukorera abasidanga ba muri Seremba hanyuma kore batatu bacare bari basigaranye amatongo jewe ntashe muhira mvuye gukorera abasote baca bambwira ngo nituzagabura ngo amatongo yose ama ndababuranya mbuza amara kubaburanya cha mvuga tereka nigira mu muji cha nigira hanyuma ikaruhusi
none ucurara he
jenda aranye n'ahantu ku ibaraza ry'umubosi
none muri mwe ntabasoma barimo
abasoma bari
none mu bahanurana gutabo mu ibarabara
abasoma wewe ivyo bakagufatura gutwara mu gaje twenana kimwe twabanurana ko umuvugije aramuca mukwa
abo bana bavuga ko bamenyereye kubaho bakora ubuzi bwo gutwaza abantu imizigo kandi ko basubiye ku mitumba bavuye ko atabene ubwo buzi buhari ikindi naco imijyango yabo ngo ntibemera. Farazia na Karuti Imana Mustaneri wa komine ya Buhiga ari nayo iri mu gisagara ca Karusi yatubwiye ko ico gikorwa gitumbereye kubahiriza ingingo ya leta yo gusubiza abana baba mu ibarabara iyo bavuye bafashirizwe iyo baje bava i Karusi hagati mu Burundi. Fidel d'Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe ivugwa mu gisata c'impunzi, impunzi z'abarundi zirenga 2,800 zo mikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania baramaze kwiyandikisha ngo batahuke mu gihugu cabo c'u Burundi. Abarongoye bavuga ko babitumwe ahanini n'inzara kuko ivyo bahora bahabwa vyagabanijwe naho biruko. Hari n'abandi bavuga ko hataragera ko bahunguka bakavuga ko ico bahunze kitarahera. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru niwe tubaza ino nkuru.
Amakuru ava mikambi y'impunzi Induta muri Tanzania avuga ko abambere batanguye kwiyandikisha kugira batahe mu gihugu c'amavukiro haraheza amezi 3 kimwe mu bituma zimwe muri zo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nkuko bamwe mu barongo y'abandi mu mpunzi babivuga n'inzara kuko ifungurwa zagabanijwe. Iruhande y'inzara bavuga kandi ko hari na bamwe mu mpunzi bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka.
Ikibazo cyo gushaka kwiyandikisha batahe cyatanguye igihe bagabanijwe imfungurwa bakazigaburamo kabiri abanyagihugu bace biyumvamo nabo buhungira barabona ko ubuzima bwo baheranye bacabishyiramo gutaha. Ariko imbere yaho harabaye niho rero haca haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu Burundi bakizara amahoro inyigisho zo gutangwa guhunguka baca batangwa kuzitanga. Niho rero hagabunewe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bake biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko babiye ko ari amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa.
Gushika mu mpera z'induheze ibiharuro byerekana ko abari bamaze kwiyandikisha ngo batahuke bari 2,208 igitegere gishobora kuba kimaze kwiyongera kurusha.
Bo munama yagirishijwe n'usari nkambi mukuru wa makazi ari kumwe na koordinateri w'impunzi muri Kigoma batubwiye yuko amaze kuyandikisha abantu bashika 2,208 aho ari ku munsi wa gatandatu w'indwiheze. Guhera yo ku wa mbere kugera uyu munsi ntituramenya igitigiri mugabo ugiye ku biro by'userukira inkambi leta yasanzwe batwara inkambi uhasanga abantu ari benshi cyane ubu ndazi byaba bishika birarenze cyane byaba bimaze gushika muri 5.
Ubwo bukene hamwe n'inzara biremezwa n'uyu mukenyezi w'impunzi afise abantu babiri yibaza ingene ibiro indwi by'ifu y'ibigori ahejeje guhabwa bizomara iminsi 28 yandikiwe.
Oya ntabwo zidukuye na gato huko mu minsi 2,008 umuntu umwe yandikiwe kuronka n'akarorero ifu y'ibigori ibiro ndwi n'amagarama 448 ubushaza ibiro 3 n'amagarama 360 ubuyi ikiro kimwe n'amagarama 800 amavuta amagarama 560 n'umunyu amagarama 70. Oya ntibidushikana munsi 2,008 ku munsi umuntu yandikiwe gufungura nk'akarorero ifu y'ibigori ca dupima amagarama 266 ubushaza bupima amagarama 120 ubuyi bupima amagarama 50 amavuta apima amagarama 20 umunyu upima amagarama 5. Dufate nk'abana iyo badafungura neza sha kugora nyene indwara iterwa no gufungura nabi sha kimwe nyene n'abakuze hari abacabiyahora gasha bagenda nyene kwiba bitumwe n'izifungurwa nke. Icyo dusaba ni uko ishyirahamwe hase na pamu bokongerereza imfungurwa ni nke cyane kuko gufungura ibiro ndwi by'ibigori ibiro 3 by'ubushaza n'ikiro kimwe cy'ubuyi biteye agahinda mu minsi 2,008.
Naho biri uko hari n'izindi mpunzi zimenyesha ko naho zishonje gutaha atarejo kuko bumva bataratekanirwa mu mitima ngo basubire mu Burundi.
Jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jerewe ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahanakunga uvaka ntahana yopfuma anyicyama bakantwara ikiziga.
Mu mpera z'induheze umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu cya Tanzania yaragendeye iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'Abarundi zirenga 126 yarabahumurije ko botekana kandi ko atanumwe azotahanwa ku nguvu. Gusa yabasabye ko hame hagize uwo kwifuza gutaha kugushaka kwiwe atawumubere ntambamye ngo amubuze. Mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'i Burundi yayo intumbero ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ishirami yita y'impunzi naryo HCR riherutse gutangaza ko hari abatari bake bamaze guhunguka. Pierre Claven Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Chedu sozira kino kiganiro yakoze na Nkurunziza Fosi ya Maheba Zambia abandi bari mu nkambi nka za Zaleka namwebwe ntimuzotangwe kuzamura turunga ikirutu numero twanyu kugira ngo tuze turabayagisha kuri radio yacu arubaze gmail.com Diane Nahadzwe ni jenari ko umwe namwe muri kino kiganiri wanyu mu ntara Jimira ingenieur na Innocent Kimenyi bari muhinga bw'ivyuma hama tubipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu
Icyo cyari kiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murako